Turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi Riyobora. Miriwe inshuti bakunzi ni kaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jean-Diane Ninahazwe ku munsi wa gatanu w'inondwi. Igisata c'Ikirundi n'Ikinyarwanda ca radio yanyu Ijwi rya Amerika kizokwiza imyaka 25 iheze gitanguye kubashikiriza ibiganiro.
Turashima cyane ibikorwa byiza mwakoze mu kumenyesha amakuru atahengamiye, amakuru abwira Abarundi ukurya ibintu n'ibindi bimeze.
Uyu ni Dr Jean Minani, umwe mu banyepolitike b'Abarundi bavugiye ubwa mbere kuri mikro z'Ijwi rya Amerika icugurura mu 1996. Umutekano wakomeje mu bice bitandukanye vya Afrika y'Epfo kubera ipfungwa rya Jacob Zuma yahoze ari president w'ico gihugu. Ubwoko bushasha bwa virusi ya corona bwitwa Delta bubandanya kwiyongera ku mugabane wa Burayi. Aya makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanya isase mube hagufi ya maradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere muri Afrika y'Epfo igiye kongereza abasirikare mu ntara ya KwaZulu Natal imaze iminsi ivugwamo imigumuko yakurikiye ipfungwa rya Jacob Zuma yahoze ari president w'ico gihugu. Iyo ntara ni nayo Zuma avukamwo. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu ejo ni Mukankusi.
Urugomo rwakaze ubwo mu rukiko rukuru rw'igihugu Zuma yabazaga ibijyanye n'igifungo cye cy'amezi 15. Ni nyuma kandi y'imyigaragambyo yo mu mpera z'icyumweru yakozwe n'abamushyigikiye mu ntara avukamo ya KwaZulu Natal no mu ya Gauteng, umujyi wa Johannesburg munini mu gihugu uherereyemo. Polisi yavuze ko yataye muri yombi abantu 219 nk'abanyarugomo basa n'abihishe inyuma y'uburakari bwaturutse ku ifungwa rya Zuma mu kwiba no gusahura. Ikintu cyose cyatuma haba uguhangana n'abasoda gishobora gutiza umurindi ibyo Zuma n'abambari be bavuga ko bahigwa bazira politiki nk'uwamusimbuye Perezida Cyril Ramaphosa. Ifaranga rya Afurika y'Epfo ryaguye nyuma y'uko hatangajwe ibyo kohereza abasirikari bituma ubuhahirane butakaza 2% ku idolari rya Amerika mu masaha ya saa sita n'igice z'amanywa ku isaha yo mu karere. Abasesengura ibintu ariko banavuga ko bishobora kuba byanaturutse ku bwoba bushingiye ku ngaruka z'icyorezo cya COVID-19. Zuma w'imyaka 79 yakatiwe igifungo mu kwezi gushize yaranze kwitaba urukiko rushinzwe iyubahirizwa ry'itegeko nshinga bamutegetse gutanga ibimenyetso mu iperereza yakorwagaho kuri ruswa yo mu rwego rwo hejuru yo mu myaka 9 ari ku buyobozi kugeza mu 2018.
Ejo ni Mukankusi, urakoze. Nene bice ku masonga nkitangura ku mugabane wa Buraya. Ibihugu bitandukanye bigenda bisubizaho ingingo zo kwirinda COVID-19 ahanini bikava kubandura ubwoko bushasha bw'uyo mugera bwitwa Delta. Geoffrey Mutagoma yaje kutubwira.
Espagne, Portugal, Ubugiriki, Chypre na Malta byabaye mu bihugu bya mbere byakinguye amarembo uyu mwaka ugitangira, ariko ubu byatangiye gukaza ingamba ku binjira, cyane cyane abatarabona inkingo za COVID-19 za Pfizer na AstraZeneca zikoreshwa cyane muri ibyo bihugu. Ubufaransa n'Ubudage biraburira abaturage babyo kudatemberera muri Espagne na Portugal. Ubudage bwo bwatangaje ko igihugu cya Chypre kiri ku rutonde rw'ibyo bagomba kwitondera gusura. Abaturage b'Ubudage batarikingiza basura icyo gihugu barasabwa kwishyira mu kato mu gihe bagarutse iwabo. Ingamba zo kwirinda zishyizweho ku buryo butunguranye ziragenda zikoma mu nkokora imikorere y'ikompanyi z'indege n'iz'ubucuruzi bushingiye ku bukerarugendo. Abari muri ubwo bucuruzi bari bafite ibyiringiro y'uko muri aya mezi buzazamuka icyo cy'ubukungu cyatewe n'icyorezo cya COVID-19 kikagabanuka. Abatari bake baratinya kwirihindagurika n'isubizwaho rya zimwe mu ngamba zari zaravanyweho bica intege abakunda gutembera, bigatuma bari muri ubwo bucuruzi ndetse n'amahoteli bari baragumye guhanyanyaza noneho babura aho berekeza.
barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose agezeho hirya no ku isi baduteguriye bakabahije kudushikiriza ijwi rya Amerika manda nyakumva mu kirundi n'ikinyarwanda ndebutse ko muyumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave mushobora kandi kutwumva ikibiriraho kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya Facebook yacu YouTube na Instagram ni vewa radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru ya tutuahere Muburundi aho umushikiranganje w'intwaro yo hagati muri ico gihugu yazindukiye muri quartier Mugubo kari muri commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura gutunganiriza abanyagihugu babomorewe amazu n'abajeje intwaro yatanze itegeko kwayo mazu aba yubatswe bitarenze indwi zibiri kuko ngo vyakozwe atamategeko akurikijwe abanyagihugu barashima ko nabatunganirijwe nk'uko muvyumva muri no nkuru ya mugenzi wacu Désiré Hatungimana.
Iryo tegeko ryatanzwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko atanu na hamwe leta yasavye abajejwe intwaro kubomora inzu z'abanyagihugu. Kuri uno wa mbere umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu aherekejwe n'uburongoye igisagara cya Bujumbura, uburongoye igipolisi muri ako karere na musitanteri wa komine Mukaza bishikiye kumugoboka. Aho niho urongoye iyo quartier yatanze itegeko ryo kubomora amazu y'abanyagihugu avuga ko yubatswe adakurikijwe amategeko. Yabikoze mu gihe mu gisagara cya Bujumbura hari sekeza ryo kubomora ibintu byose byubatswe amategeko atubahirijwe. Hari kandi igikorwa cya leta cyo kubomora ibintu byose byubatswe hatubahirijwe imetero zitandatu hagati y'inyubako n'ibarabara ku mabarabara makuru makuru yose y'igihugu. Ibyakozwe n'uburongoye quartier ya Mugoboka umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Gervain Ndirakobuca yamenyesheje ko binyuranye n'ingingo ya leta. Umushikiranganje yaciye asigura uko icyo gikorwa gitegerezwa gukorwa n'ababifitiye uburenganzira.
Leta yatumye umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano gukuraho inyubako zose zitemewe n'amategeko ku mabarabara makuru makuru ko zubahiriza imetero zitandatu ku ruhande rumwe n'imetero zitandatu ku rundi ruhande. Ayo mabarabara yubakwa leta yaratanze imizi bukiro. Leta imaze kubaka ayo mabarabara abantu baca baragaruka bongera bubaka hamwe leta yari yaratangiye imizi bukiro aho ni ku ruhande rwa mbere. Leta rero kirafasha abene gihugu kugira basubire mu byabo. Leta mvyeyi nayo nyene ni umuvyeyi w'abavyeyi nayo itegerezwa gusubizwa mu byayo. Nicyo gituma aho ku mabarabara makuru makuru yose izo metero ziteza kubahirizwa. Ikindi kintu ngire nongereko leta ntiyavuze ko twe tujejwe intwaro kuza kubomora. Yadutumye yuko twereka beneho aho barengeye karimbi bo nyine bakibomorera.
Umushikiranganje Ndirakobuca yaciye atanga itegeko ko ivyabomowe byose bisubira kubakwa bitarenze indwi zibiri. Yamenyesheje ko icari kigongwe kuko hambavu yo kubaka ayo mazu bategerezwa gufungwa.
Nagire nsabe abakoze ibi bintu nakaje ngire ndabahe kajuni ko ibi bintu nyuma y'indwi zibiri ibyabo mu byo byasubiye kubakwa nabo nyene nico babomoye cyazanye umugaga baca babomora hose gushika kuri uwo mugaga bongere basubiza ibyo byari bimwe. Kandi nkabasaba yuko babikora nk'ababyeyi sinzoze numva umuntu yari w'ikinuma bakoresha uburyo bwabo gushikana subije nkuko byari bimeze uko bahamagaranye barabizi uko bagiye inama kuko barabizi mugabe nyuma y'indwi zibiri nzogaruka ngaha nsanga hasa nkuko hasa amaze ameze nkuko yarameze.
Iyo ngingo yahimbaye abanyagihugu baho kumugoboka bakizera ko bizobera akarorera abatware bafata ingingo zihotora umunyagihugu.
Ingingo y'umushikiranganje nashimye numva notazira ndyamye imbere yiwe naho yobona ko nashimye. Nashimiye Imana cyane nshimira abakozi ba leta mbyeyi leta mbyeyi koko. Ndagakecuru k'injejejewe ndinjira imbere ya ministre akanyakira neza nkavuga ijambo akajyakira. Ndashimiye leta y'u Burundi iravuga iti guhera ubu iyo ngazi ibiri zihera bahejeje kubaka ababamo. Ngendana noshima numva noraramwo notangura amashimwe n'oraramwo bukira bugashe mungu yo kumusozi numva wari mu mutima kugeza umubiri wanjye wose n'abana banjye bawikoreye. Abana barara barabunda bunda ngo barishwe bakozi b'imana muri abakozi b'imana sinavuga muri abakozi ba leta gusa.
Byari biteye umubabaro n'agahinda ntitwabona aho twitura batubwira ko atawe dushobora kubashikana. Ni ukuri ibintu mudukoreye n'ejo muzogende muyikorere n'abandi atari twebwe kuko turazi ko muri leta mbyeyi abadukije niba ariko baratwica. Hariho abari bafise abana mu nzu tutari tugifise aho baryani.
Umushikiranganje Gervain Ndirakobuca yamenyesheje abajejwe intwaro kuva kuri Buramatari gushika ku urongoye umutumba kwirinda gukoresha igikenye bitwaje icyo bajejwe. Kartiye Mugoboka iri muri komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura ifatanye na kartiye Mutanga Sud iri mu buraruko bw'ikigo cha kaminuza y'u Burundi cyo ku Mutanga. Desira Tunjimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, igice cya kabiri cano makuru no munsi cibanda ku isabukuru ya 25 y'igisata c'Ikirundi n'Ikinyarwanda ku Ijwi rya Amerika kizohimbaza ku munsi wa gatanu. Muri nondwi rero dutanguye ibiganiro byacu bizoshimikira hanini kuco iyo radio yashoboye gushika ko muri ino myaka n'icitegekanya kuzoshika ko muri kazoza ka hagufi na kakure. Tuzoza kandi turabatumirira bamwe mu bagiye baratanga intererano mu biganiro vyacu. No munsi turahera kuri Dr Jean Minani, umwe mu banyepolitiki b'Abarundi ba mbere bavugiye kuri micro z'Ijwi rya Amerika hari mu 1996. Mu kiganiro na Frederic Mundikije aragaruka ku ciyo radio ya Mazi.
Mubanze mu buhundire ndamutsanye wanyu bose biradio Ijwi rya Amerika, nongere nawe mu buhundire ndabifuriza isabukuru nziza cyane, imyaka 25, imyaka mike ku bikorwa mu Mazi. Iyo myaka mukora ni byinshi cyane. Mugeye umunsi mukuru mwiza, ubandanye mutera imbere nk'umuzinda, muduha amakuru ameze neza kandi acyohoye nk'ayo mama mugo.
Muri mu banyapolitiki bavuganye n'Ijwi rya Amerika kuva Ijwi rya Amerika rigitangura, cyane cyane no muri gana mwagize yarusha igihe Leta y'u Burundi ariko yaganira n'abo batavuga rumwe. Nashaka mutubwire ikintu mwibukira kuri ibyo biganiro n'uruhara Ijwi rya Amerika ryagize icyo gihe.
Kuva Ijwi rya Amerika rigitangura kuvuga mu Kirundi no mu Kinyarwanda, abanyagihugu bose barihurumbiye mu kumviriza iyo radiyo na jewe ndimo. Turashima cyane ibikorwa byiza mwakoze mu kumenyesha amakuru atahengamiye, amakuru abwira Abarundi ukurya ibintu n'ibindi bimeze hari hagati mu gihugu, haba nako no mu makungu. Ni ukuvuga rero ni radiyo ikurikanwa cyane n'abanyagihugu b'Abarundi nako n'abanyarwanda nako n'abantu bumva ururimi rwacu muri akarere dutuyemo ka East Africa Community nako no muri Congo. Rero kuri ubwo iri mu maradiyo makuru yumvishwe cyane kandi abanyagihugu bizera. Turashimye rero ko mwabandanije muduha ibyo biganiro, Abarundi bose barabishima. Jewe kuva rero numva ibyo radiyo ukuri, naho numva mwahengamiye na gatuyi, ariko urumva uri nk'umunyapolitike cyangwa utwara igihugu, ari igihe iragiye ivuga ukuri ukayishyira ko ukahita kumwikomo atujyanye ndayivuga iki, ariko ntimwabyihukiye kiwe mwabandanije mu kuvuga. Undanze n'umwabikurikiranye byose gushika muza muraduha amakuru ido n'ido ibyo biri mu Burundi, nako nibyo twagiye turakora kuva imyaka 25 itanguye mu bya politike. Aho twaciye cyane cyane ahantu habi cyane turaje nko mu 1996 n'indwi n'umunani, nako je nayivugiye ko ndi mu Burundi, hanyuma nandayivugira ko ndi mu buhungiro muri Tanzania. Murakurikirana ibiganiro twagiye turakora kuva ku biganiro byabirongowe na nyakwigenderanye n'icubahiro Nyerere, n'ibiganiro byari bifashijwe na nyakwigenderanye n'icubahiro Mandela, naho gushyiraho dusinya amasezerano y'Arusha ntacyo na kimwe mwataye, ko umunyagihugu yagiye aramenya intambwe tugenda turabwira uko tukoresha ikintu iragira Amerika yabivuze. Nako naho byahindukiye mu myaka igihe tugiye Leta mfatakibanza nakongo na Uyoya na Domitiano Ndayizeye, hanyuma nawe Ntwari n'amashinga amateka byose mwagiye murabivuga, kuryo twaganiriye n'ibiganiro byo guhagarika ingwano ushikaho CNDD-FDD igiye, naho nyine murabandanya muraganira, ariko harabaye agatusi hagati ya CNDD-FDD na mwebwe kubera intwaro twumva yuko iradiyo itagwiye gukontorogwa, iradiyo ikwije uko yabanyamba itakontorogwa, ariko mwarabyifashemo neza naho barahagaritse ngo ntimuvuge, ariko burya abanyagihugu barabyumviriza kuko baca bafata ibyo ibijya muvugira mu Kinyarwanda barabikurikirana
cyatugiyeamashaka
no gutamufatira ngaho manuwe na Leta byagombi barekure mukore ko ndiko ntishobora kuba muza gukora iradiyo nkiyo nawe yuza gukora ko yafise ubundi buhingi camo, ahubwo nibibi ko Leta nayo nyine ndashobora kuvuga kandi twebwe dushobora kuyivugiramo, nibo baca babanziriza ngaho murengamye ariko atari ibyo ari bo babyibujije, nandi twashatse kujyana ayo makosa ariko training badusanga ko twari kwa twihoje ibihumbi bashimye rero kuko ibyo mwagiye murabikora n'ukuri bivuye ku mutima kandi n'abarundi benshi cyane isinzi bari bashimira George Nene
turetse ibiganiro bya politike ibindi biganiro mwumva bibashaka kunyota n'ibihe bya radio ijwi rya Amerika turetse politike
Amerika muri iyo myaka 25 yarahaye kandi ijambo rugwaruka n'abaririmbyi mu baririmbyi bakiri bato baganiriye n'ijwi rya Amerika muri kahise kavuba harimo umurundi kazi yitwa Irumva Bernice Batazila de Belle uyu yavuganye na Venus Nshimiyimana ari Karusi
rakoze cyane
biranshimishije kukwakira kuko hari hashize iminsi tutakumva hano ku ijwi rya Amerika
cyabite nuko nagize akazi kenshi korabona munyuma habaye amatora matone afatiriwe n'amasabukuru hanyuma nyine n'utundi dukogwa nsanga nyine nkora bica bituma nyine usanga ntaronka kanya ko kumvikana cyane kuko album maze kuyishyira hanze irafata umwanya kugira ngo imenyekane
urumwe mu banyamuziki bumvikanye cyane ku ijwi rya Amerika hari icyo byakumariye mu kukumenyekanisha
ego cyane ijwi rya Amerika ryarashoboye kumenyekanisha ku rugero ruhuza amahanga cyo twavuga international guy wacu mu Rwanda muri Congo Tanzania nagiye ndonka ubutumwa butandukanye bambwira yuko bakunze ibikorwa byanje cya kabiri byashoboye kumarira ni gutanga bwa butumwa nari nifuza ko bushikira abantu cyane cyane abanyafurika bw'amahoro bw'urukundo bw'ubumwe ijwi rya Amerika rero ryaramfashije kugira ngo ubwo butumwa bushike kure
None nk'umuririmbyi nk'umunyamuziki w'umupfasoni ubona hari icyo ijwi rya Amerika ibamariye nyine nk'abapfasoni
ego cyane ijwi rya Amerika rirafise icyo ritumarira cyane kuko riraduha ijambo cyane cyane nciye mu kiganiro cy'abakenyezi twarose akaryo ko kumvikana gutanga ibyiyumviro byacu ndetse ntibabikoze kuri jewe gusa ni ku bakenyezi muri rusange no ku baririmbyi b'abakenyezi tugiye gufatira nko ku biganiro twagiye turakora ntibyabaye biki kandi ntibyabaye kuri jewe gusa
iyo urebye ubona ijwi rya Amerika twakora iki mu myaka 25 iri imbere mu gushyigikira abanyamuziki
cyo nifuza ni nko kongereza kuko umwanya muduha nubwaye ko murabuduha mugabo si turazaririmbyi nyine ntiduhaga tuba dushaka bakume baje twishama ego kongereza akanya
ego cyane
kugira ngo nyine tubandanye twumvikana henshi ego nko mwabikoze mu kazo muranaduha kuyagana n'abakunzi bibi bibikorwa byacu natwe twifuza nyine yuko umwanya ukongerekana n'abundi mu bikora neza. Cyo nifuza kubwira ijwi rya Amerika icya mbere ni uko ndayikeje kuri yubire y'imyaka 25 nkayisaba kubandanya itera imbere dushikiriza amakuru hirya n'ino kandi ishyira imbere n'umuririmbyi na cyane cyane abakenyezi.
Bernice Debel, ndagushimye cyane ku bw'icyo cyifuzo cyiza no kuba wafasha akanya kugira ngo uze kwifatanya n'Ijwi rya Amerika umunsi mwiza.
Namwe ndabashimiye.
Ijwi rya Amerika murabizi kandi ko yahaye umwanya ukwiye impunzi. Ishami rya ONU ryitaho impunzi ku isi ACR mu bitigiri vya nyuma ryatangaje mu kwezi kwa kabiri uno mwaka ryavuze ko impunzi z'Abarundi ubu ziharurwa mu 315 birenga. Bamwe muri izo mpunzi baba mu makambi atandukanye muri Tanzania, Congo, Uganda n'u Rwanda. Abenshi mu bari mu Rwanda baba mu ikambi ya Mahama iri mu burasirazuba bw'ico gihugu. Iyo kambi twarekuremwo amakuru menshi cyane na cyane cyane muri ino myaka itandatu iheze. Ijwi rya Amerika vy'umwihariko no munsi yashimye kurungikayo Pierre Claver niyo nkuru kugira ngo avugane na bamwe mu bataratahuka muri iyo kambi batubwire icyo babona Ijwi rya Amerika yabamariye.
Radio Ijwi rya Amerika imaze imyaka zongiriri itanuye duha amakuru.
Uno numwe mu barundi bahungiye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda. Bucumire wese arashimira Ijwi rya Amerika ryamuhaye akaryo ko kwacica impano yiwe yo kuririmba.
Nandi muzi mama turakunda Ijwi rya Amerika kuko rishikana kure ibibazo n'ibiyumviro.
Bagenzi be babana mu ikambi barashimira nabo Ijwi rya Amerika ko ribaha akaryo ko kuramutsa abavukanyi babo basigaye mu Burundi.
Yaduhaye n'akajya ko gutarasha abacu abasizi Burundi kunoere na pasi kanabonane batubaye hafi.
VOA turayizi inaha mu nkambi ya Mahama bamaze kudukorera ibintu byinshi byinshi cyane. Hariho amafasafasi aho raba bagahuza ba hano n'abasigaye mu gihugu. Burya iyo twese inaha mu nkambi masaha y'umugoroba twumviriza Ijwi rya Amerika kuko amakuru tuba tuyizeye nta bintu byo kunyegeza biba birimo. Sica kimwe n'ibindi binyamakuru byo mu by'amareta biba bifite ibintu binyegeza bivugira aya makuru ku gitsure. Ariko mwebwe iyo ntambwe mumaze kuyirenga mugeze kure.
Abamaze guhunguka nka Emmanuel hari urugamba rudasanzwe bibuka bafadikanije n'Ijwi rya Amerika.
Ni na jewe navuga ko nari nkuriye umugwi wanditse icyo kete byandikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi tukirishyira ahabona ikete. Umunyamakuru wa mbere yankamagaye ni umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver. Babaye umuhuza w'impande novuga ko ari zine twebwe impunzi leta y'u Burundi, leta y'u Rwanda ndetse na HCR. Icyo noshima cyane nuko impande zose Ijwi rya Amerika zarazivugishije aba impande taripfuza gutaha ndetse n'ababona ko hataragera ko bataha. Rero uno munsi ikintu dushima kandi dushimira Ijwi ry'abantu bato bato je niko ndabyita nuko uno munsi twageze mu gihugu.
Uyu aribuka n'iyi radio muri ko murumviriza mu bihe bya mbere igitangura gusamirana mu karere k'ibiyaga binini mu myaka y'igimikime 1990.
Iyi radio yacu ndayita Ijwi ry'abantu bato bato sauti ya wanyonge voix des inaudibles voice of enabled person. Ibyo ndabivuga kubera yuko jewe Ijwi rya Amerika ndarizi cyane guhera muri za 1998 gucyo. Nari umwana ariko nari mu buhungiro muri Tanzania ndi kumwe n'ababyeyi n'abo tuvukana. Yafashije abantu benshi icyo gihe ndabyibuka imiryango yaburanye.
N'Abarundi bahungutse bavuye na Kivare mu Buganda Ijwi rya Amerika hari icyo bayibukira ko muri iki gihe iyi radiyo ihimbaza imyaka 25 iheze itanguye kumvikana mu karere k'ibiyaga binini mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Yatuvugiye turi mu nkambi ya na Kivare ariyo yo mu Buganda kugira ngo tugire ikitugire dutahe mu gihugu cy'amavukiro.
Radiyo Ijwi rya Amerika niyo radiyo yonyine yadufashije ko Ijwi ryacu rigera kure kandi byarakunze. Aha ndavuga kuri nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi kugira dutahukanwe
Muntara za Kirundo, Ngozi, Muyinga, Makamba na Cibitoke bashikiyemo barafise ico batumye radio ijwi ryabo rigashika kure bakifuza ko nubu akamo kabo twokababwirira abategetsi.
Yarashoboye na kutuvugira tumaze gushika mu Burundi kuvyerekeranye nuko dufungurwa twari dufise twagheranye na cane cane ko twari dufise twase mu bihe bibi usanga irima ryaraheze na cane cane ko turimwe tamvyeyi leta nkozi yuko washobora kuturonsa ibisakazo tukubaka kuko twasanze amazu yacu yarabomaguritse
yuko yosubiza mu buzi ababuhorana imbere yuko tuva mu gihugu cacu kugira nabo nyene canke twese nyene twiyumve yuko turabarundi.
Abaharanira agateka k'impunzi bafata ijwi rya Amerika nk'umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye. Leo Paul Sharangabo ni cegera cutwara ishyirahamwe CBDH Vicar rihanira agateka k'impunzi z'Abarundi ziri mu bihugu birenga bitanu harimo Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia na Kenya.
Ryagirira riratanga ibiganiro haba ku mashyirahamwe ahanini agateka k'impunzi bagashira habona ahanini ibijanye n'ubwicanyi inyuruzwa cyane cyane byagiye bashikira impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania canke muri Congo eka n'ahandi. Ijwi rya Amerika ryaragerageje ryarafashije ku by'ukuri ibijanye no guhanira agateka k'impunzi kuko twigihe cyose twatabaza ijwi rya Amerika ryagerageza kutwumva mu gihe amaradiyo mpuzamakunga mwamwe twatabanza ariko ntatwumve.
Akandi karorero kagateka k'impunzi kagarukiwe kubera ijwi rya Amerika n'akabana 50 ubu basubiye ku ishure mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda. Abagira neza bumvise akamo k'abavyeyi babo bana biciye mu makuru y'iyi radiyo maze bahitamwo gucisha uburyo mu ishyirahamwe FMV. Ferdinand Ayiragije ni wariserukira
umwe muri barashikira arambarira ati ibyo bintu twumvise mu radio ni biki ntibijyanye baregeranye uburyo baraturungikira. Urumva rero umwaka urarangiye twigishije turihiye amashure ibikoresho dufashije abana bashika 50 ibyo byose ndabikesha iyo radio ijwi rya Amerika Voice of America. Abantu bopfuma barara ubusa ariko tukigisha abana bacu kuko niyo tunga rikomeye.
Impunzi muri rusangi bafata ijwi rya Amerika nk'umuvugizi wabo.
Mu mahanga itugira ikaduha ijambo aho turi waba ufite ibibazo bitandukanye impunzi ituri hafi buri mwanya uko bukeye n'uko bwije.
Cyeklaveni Nkuru Kigali kubwijwi rya Amerika.
Reka dusirebure twese tuvuga ati yubire nziza.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashigira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yacu.
Akabino gaduce dusozera makuru twari twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri micro mari kumwe na Joy Diane ni nahazwe. Amajwi ibiganiro vyari bihagarikiwe na Etienne Karekezi yashizwe hamwe na Fasil Gebehu twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose na cyane cyane tubasaba kuzobana natwe muri nondwi turi ko duhimbaza imyaka 25 ijwi rya Amerika imaze isamirana mukirundi no mukinyarwanda mubandanye rero kuruturungikira ubutumwa bwanyu haba kuri Facebook haba kuri email na handi hose muramudusanga mu gihe ijoro ryiza mubanye no muvyanye